kwibohero rikuru rya mpimba kuri uno wa gatanu muri quartier ya Musaga mu gisagara cya Bujumbura niho haba ibirori byo kurekura abanyoro 226 muri 574 bazorekurwa mu gihugu cyose. Abo bakaba bacagwa 632 bari bashikirijwe igisata kibijejwe mu bushikiranganji bw'ubutungane kugira barabe abakwije ibisabwa hanyuma baheze bari kugwe. Umwunganirizi w'umushikiranganji w'ubutungane Godance Nasasagare yarahagarariye icyo gikorwa mu kibanza cy'umushikiranganji aramenyesha ibyo bafatiye ko kugira abo banyororo bari kugwe.
Ingingo y'ijana na 199 igitabo cy'amategeko mpanabyaha ivuga ko igihe bamaze icya kane cy'umunyororo baciriwe, ariko igihe bamaze mu munyororo kikaba kirenza amezi atatu. Ingingo y'ijana na 300 y'icyo gitabo nyene ivuga ko abahaniwe icyaha ntibashobora kurekurwa by'agateganyo batabanje kuriha ibyononekaye kubera icyo cyaha. Basabwa kandi ko umufungwa aba ari umuntu yigenza neza mu ibohero.
Waserukiye abarekuwe arashima kubona bacaguwe mu bandi benshi barindiriye umunsi nk'uwo. Asaba bagenziwe kuzoshira mu ngiro ivyo bigiye mu munyororo muri kino gihe bagiye gusubira mu zabo.
Jewe n'ukuri ijambo nari mfise cyane kwikorwa cy'uno munsi kwa rugushima, kuko aba bose bagiye bumva babahamagara bamwe bamwe ntibari bizi ko barimo. Ni ukuvuga rero dukomere amashi Imana cyane cyane yo yabikoze kugira twese dushe ngaha. Ni ukuvuga ngaha harimo benshi baguma baraba hariya ku irembo, mbega washa ijambo rihera kuvugwa ryari? Kugira ndengane ngaho hariho benshi bemera ko barekuwe ariko barenganye idarapo, kuko ngaha turacyari mu butungane. Aha ubwo woba ntiburahera mu mutima, umuntu aza guhera ubwoba ari uko akiriya ku ikaburimbi atanguye kuvuga ku gatelefone kiwe abwira abo muhira ati jewe burya sinkiri mu ibohero rikuru rya mpimba.
Mu ishyirahamwe Rukristu yishinze kurwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akati Burundi barashima iyo ngingo y'ubushikiranganji bw'ubutungane. Basaba ariko ko n'abandi bafunzwe bakwije ibisabwa borekurwa n'abafungiwe imvo za politiki badasigaye inyuma. Augustin Mubona ajejwe gushikiriza amakuru muri akati Burundi.
Kurekura abanyororo bujuje ibisabwa n'amategeko kare kunyarutsa kuburanisha imanza vyofasha cyane ko ubusho butarengerwa kandi bigafasha n'abafunzwe. Turasaba ko n'abanyororo bafungiwe imvo za politiki bujuje bisabwa n'ubutungane ko botezorirwa nabo bakarekurwa, kuko hari abejejwe canke abahejeje umunyororo baciwe n'amasentare ariko n'ubu bakivundiye mu busho.
Imbere y'uko abo barekuwe batahi wabo, Godance Nasasagare yabatekereye impanuro anasaba abajejwe intwaro kubakira batabinuba.
Nimwashika mu mihana iwayu mubane neza n'abandi muzosanga ku mitumba, mushikire mu migambi y'iterambere abandi barimo, mwirinde gusubira mu byaha bituma mwugaruka muri kino kibanza. Turasabye kandi abagiye kubakira mu kibano ko bobikora mu buvukanyi no mu bugwaneza ntangere, kugira bafashanye kubaka igihugu no kurongerera iterambere ku neza y'igihugu no ku miryango yabo.
Muri akati Burundi basaba ubushikiranganji bw'ubutungane gukora ibishoboka byose kugira abanyororo bose bakwije ibisabwa barekugwe. Iryo shyirahamwe rimenyesha ko amabohero yose y'u Burundi uko ari 11 yategerezwa kwakira abantu barenga gato 400,000 ariko ubu arimwe abarenga 13,000, bigatuma agateka k'abanyororo kabangamirwa. Muri akati Burundi bakabona ko bituruka kutitaho ibyo bashinzwe muri ubwo bushikiranganji. N'umwunganirizi w'umushikiranganji w'ubutungane aremeza ko hari abagifunzwe kubera amadosiyo yabo yadindiye, agasaba bijejwe gukura amaboko mu mpuzu kugira ntihagire abagoma mu mabohero kandi hari hageze ko bari kugwa. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.